Burundi Culture amakuru mu Kirundi.
Gechi saa 12 n'iminota 15 ku ishure ry'ubuhinga ETS Kiryama ari muri commune Matani ntara ya Burunga. Nizo saa nyine dufite muri studio za radio Indundu Culture n'umwanya w'amakuru mu Kirundi. Amakuru y'ukuri umugoro wa gatandatu itariki ya gatatu kwezi kwa mbere 2026 agize n'izi ngingo nkuru zikurikira. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga mwinshi yaraye yononye ibintu bitari bike ku ishure ry'ubuhinga ETS Kiryama riri muri commune Matana intara ya Burunga. Ubuyobozi bw'ishure bumesha ko butewe impungenge n'ingene buzokwakira abana mu gihe gice cya kabiri guca gitangura kuri uyu w'Imana, ari naho basaba ubufasha abanyagihugu co kimwe n'abajejwe intwaro ku mitumba itandukanye ya zone Gatumba. Ni commune ntango intara ya Bujumbura barananya gusaba ko boronswa amazi meza. Hagati aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko kuronka amazi meza biri mu myitwarariko ya leta. Rwaruka rufise imyaka iri hagati y'itandatu na 17 rukinurukino rwa wushu kuri uwa gatandatu rwatanguye amahiganwa yo gukuranamwo harondegwamwo uruzokwitabira amahiganwa mpuzamakungu ya wushu ku bafise iyo myaka. Amahiganwa azobera mu gihugu ca Egiputa, Ubushinwa na Senegal uno mwaka. Makuru saya gusa tubafite n'ayandi na makuru agamwe bw'ivyuma na Mathieu abona Yesu Kyodone niyenzigamijwe ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaraye yononye ibintu bitari bike ku ishure ry'ubuhinga rya ETS Kiryama riri muri commune Matana intara ya Burunga. Ubuyobozi bw'ishure buvuga ko amashure munani harimo ibiro by'ubuyobozi aho abigisha bakorera bita Salle des Professeurs mu Gifaransa, hamwe naho ubuyobozi bw'indero ukorera byarasambutse. Ibyumba byo kuraramwo by'abanyeshure n'ubwiherero bw'abahungu navyo nyene bikaba byarasambuwe niyo mvura. Ahabikwa ivyimbugwa naho nyene haragurutse. Uruganda rw'ishure bita Atelier rwifashishwa mu gutunganya ivyuma rwaragurutse, hamwe n'ihangari ririmwo amatoni atanu y'imbuto z'ibiraya, hamwe n'indaro y'inka n'amazu atatu y'ingurube yasambutse ibisenge. Ubwo buyobozi rero bw'ishure bumesha ko buteye impungenge n'ingene bazokwakira abanyeshure muri iki gice ca kabiri buca gitangura kuri uw'Imana, ari naho basaba ubufasha kugira ngo izo nyubakwa zisanugwe. Iyi nkuru ikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho mu gice cy'ubumanuko. Abanyagihugu co kimwe n'abajejwe intwaro ku mitumba itandukanye ya zone Gatumba komine ntango intara ya Bujumbura barananya gusaba ko boronswa amazi meza. Bavuga ko baruhijwe no gukoresha amazi bagura ku ibido aho bayirihira amafaranga y'amarundi ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu mafaranga y'amarundi, abandi nabo bagakoresha amazi mabi bituma gushika ubu aho mu Gatumba babandanya kwibonekeza indwara ya korera. Hagati aho umukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko ukuronka amazi meza biri mu myitwarariko ya leta. Egide nahayo
nukuri ha mu Gatumba turatesetse kuri amazi nukuri aha ikintu cya mbere
n'imyidogo y'abanyagihugu baba kurimo mu mitumba igize iyo zone ya Gatumba bavuga ko bahangayikijwe n'ikena ry'amazi meza ishyirahamwe Regidezo haraheze ikingo kiri hagati y'amezi atatu n'atandatu
nko muri intuze yacu yo yagaharawe ngira turamaze nk'amezi atanu ata amazi aza ku mabomba. Nukuri ni ikibazo gikomeye dukoresha amazi tugura no kuvuga hakujya mu kajaga bobo barayafise turavomesha ku makinga ibidi igihumbi kugira bayigushikanire.
Abanyagihugu bavuga ko uko kubura amazi gutuma ubuzima bubandanya kugora mu miryango.
Nukuri aha ikintu cya mbere tugowe ko kandi kiriko kiradutera indwara cyane cyane n'ubukene bw'amazi. Hajyewe umuntu w'umugabo nubatse umugore n'abana ndwi ndashobora kuronka nako karasoti nosuma n'uturengarenga cyangwa dutorenga abana bakararira nkanashika muhira nkacasanga hari ikibazo cy'amazi. Rebwe ibidi y'amazi kugira dushikire bayikuye mu kajaga tuyivoma amafaranga igihumbi aho rero baba bakugiriye akabanga batagisivero utayarose ku gihumbi wayabuze uyagure inoti ya bibiri kacurabi iyo bidimu yiguze inoti y'ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi n'atanu yarasi wari uziga ko uza kugura n'uturengarengo kasanga abana baraye ubusa.
Abajeje intwaro kuri iyo mitumba ubu bafata iryo kena ry'amazi nk'ikibazo cyabaye akananira abahinga kuko indwara ya korera yavuye yaka indaro ku mitumba itagira amazi meza. Lazaro Mihondo ari mu barongo uyu mutumba wa Gaharawe.
Kwa cy'amazi no bako cyabaye akananira abahinga korera bene gihugu irabarembeje no kuvuga ku munsi ku munsi aha ku mitumba itandukanye igize zone Gatumba korera nyishane gose zomba ku mutumba kanaka ngo hafashwe bangahe iyo myanda yose yakoreye banywa amazi ya pipa bavoma atameze neza. Twebwe nk'abaje intwaro kama twatanze raporo muri Gidezo bakatubwira ngo bagiye kuyakora badukoreye itange y'amazi hariya izo cyane amazi mu warubona navuga izo na Gaharawe ariko nubu yotange barayikoze nubu nta mazi turonka
nabo banyagihugu bahangayikishijwe no kubura amazi meza umukuru w'igihugu avuga ko kuronka amazi meza ku banyagihugu ari umwitwarariko wa leta gushika mu mpera z'uno mwaka hari mu jambo yashikirije ryo gusozera umwaka warayurangiye
mu mpera z'uyu mwaka dutanguye turifuza kubona umurundi wese afise ahaba heza yambara neza afungura neza anywa amazi meza eka umuryango wose ufisa magara meza
komine ntangwa ari iri mu zone Gatumba ikaba iri mu burere bw'ubuvuzi bwatangajwemo indwara ya korera kuva muri Nyakanga ku mwaka uheze.
Ejide na Hairo akenuye tuvenga mu ntara ya Bujumbura twerekeze ku mugwa mukuru wa politiki Gitega aho ubuyobozi bw'iyo ntara buheruka gwa gufata ingingo yuko umunyeshuri wese kuva mu ndwiza abwizwa kuja ku ishure yambaye ibirato vyugaye ku isoko nkuru ya Gitega rero abadandaza bakaba baciye baduza ibiciro vyavyo inyuma y'iyo ngingo aho babidugije inshuro zibiri canke zitatu abavyeyi b'abana basaba bafasha iyo ngingo ko atamunyeshure yohanwa bitu utse kuri iyo myambaro y'ibirato mu gihe kuronka uburyo bw'amafaranga mu maguru masha bitoroshe hagomba mukuru wa politiki Gitega twakura mugenzi wacu anise ntanguvu
ku isonkuru ya Gitega no mu micungararo mu bibanza bacururizwamo ibirato haraboneka muri iyi minsi impera zindwi urujanuruza rutamenyerewe gugwaruka hamwe n'abavyeyi bose barondera ibirato vyugaye bihisha ibirenge abonabo bavuga ko ibirato vyo muri uyu mugwi basanga byaraduze ibiciro hamwe byigwije na kabiri cyangwa gatatu co kimwe na mashesheti berekana ko ivyo bituruka ku badandaza w'ibirato bikika mukiza bakaduza ivyo biciro mu gihe bariko babona igwirirana ry'abantu bariko bagura ivyo birato vyugaye na mashesheti inyuma y'itangazo rya buramatari w'intara ya Gitega ryo kuwa kabiri Kigarama umwaka wa 2025 ritegeka abanyeshure bose kuva mu mwaka w'indwi no kuduga kurangwa n'umwambaro w'ishure hamwe n'ibirato vyugaye na mashesheti kuva mu ntango z'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure turimwo wa 2025 ushira 2026. Iruhande yabo hari n'abadandaza bacuruza ibirato bitugaye harimwo amasandari bavuga ko batariko baracuruza nk'uko bikwiye muri iki gihe berekana ko bagiye guhomba mu gihe ari abo banyeshure bahora bibagurira cane cane abigeme abo n'abandi basaba ko atamunyeshure yohanirwa kutambara ibirato vyugaye mu gihe bisaba uburyo bw'amafaranga butoroshe kuboneka mu maguru masha arise ntango bigitega radio indundi culture
hagataho ishiramwe wafashe bigere bona ko muri kino gihe ugwaruka rutabona neza kazoza kago ice gya curongo iryo shiramwe avuga ko ari abacabahe bamashure natari mfa no guhora yemeza ko bica bigira ingaruka mbi kuri ugo gwaruka na cyane cyane rw'abigeme ahagasaba inzego z'igihugu gutunganya amahimiza kuri ivyo kugira ngo rumenye ingena go kwitwara
ari abantu sanga bihebu zanga babona ko byose cyaheze nkuri harakwiye n'inyigisho z'ukubyura kwizera bana babarundi ryatera mbere ridakumira urazi gushika uno munsi ko hari abakobwa benshi bajya kwishura bavuye kuvoma bagashika bajya gusoroma bataronka umwanya wo gusubiramo bicwa n'ibikorwa byo muhira bigatuma umwimbu wo kwishura uba muto cyane hari abandi batwara amata y'amashushu abo bose barakeneye kugarukirwa hanyuma ntibana babuze nk'uwo bishitse akayoberwa ntabure ahanda caja kwiga asabye bamuha kabanza asubire yige kuko biba byabagoye nta uva mu ishure n'ibigiranka naba bava mu ishure n'ibigirankana nuko baba bafise ingorane ni kuvuga ko haba hari igicuga ahantu tutazi mugabo haba hariho kuko ntako kwanka ubumenyi abwiyankishije kiretse ari umukehabwenge urabona ari umugi n'ibiki barayerera baraheza bakabura akazi twifuza yuko umuntu yoza araronka ica aheza abona imbere
Radio Indundi Culture
Hadyo indundi kitira makuru yacu arabananya ku isa 12:25 guhungabanya umutekano w'igihugu n'icaha gitekanywa n'ingigo ya 59 y'itegeko rikinga ariko ngiyagahana ibyaha bikogwa biciye ku buhinga bwa none mu Burundi byo mu mwaka uyu 2022 sentare ihanisha umunyororo wo guherayo kuwagirizwa ico caha yisunze izo ngingo nyene idonido na mugenzi wacu Jotan Iratuzi
guhungabanya umutekano w'igihugu no guhemukira igihugu nkuko ingingo ya 59 y'iryo tegeko ibivuga. Iyo ngingo y'itegeko rikinga rikongera rigahana ibyaha bikogwa biciye ku buhinga bwa none ifata ko Murundi yahemukiye igihugu ciwe biciye kuri ubwo buhinga bwa none iyo yarungikiye ikindi gihugu canka abakozi bacu inkuru igikoresho inyandiko uburyo bwo gukora canke ibindi byose byategerezwa kugirwa ibanga kuneza y'umutekano w'igihugu. Ubukozi byo sentari muhanisha umunyororo wo guherayo yisunze iyo ngingo nyene ya 59. Nico kimwe nuwafashwe agira birungikire ikindi gihugu rutura canke abakozi bacu canke wafuse canke yaretse ivyo bigafudika kuneza ikindi gihugu rutura. Ingingo ya 60 nayo ifata ku Murundi canke umunyamahanga yegeranije amakuru ibikoresho ibitabo uburyo bwo gukora ibintu byose bibitswe ku buhinga bwa none mu ntumbero yo kubirungikira igihugu icarico cyose gishaka kubikoresha mu guhungabanya umutekano w'igihugu afatwa nk'uwahemutse. Sentare nawe nyene imuhanisha umunyororo wo guherayo. Ubundi apfunga uwo guherayo n'umukozi wa leta canke ububijejwe abishaka canke atabishaka yashize ku mugaragaro canke yaretse hagashigwa ku mugaragaro canke utabijejwe akamenya amakuru canke ibikoresho by'inzego zijejwe umutekano canke yononye canke akareka bikononekara akuyemwo canke akareka bagakuramwo biganye canke akareka bakigana ayo makuru canke ivyo bikoresho kandi vyategerezwa kugirwa ibanga kuneza umutekano w'igihugu canke ntihamenyekane akabanga inzego zo kwivuna basi zibikiye.
Jota iratuzi ishiramwe giyemeje kugwanya no gukinga amasanganyo mwibarabara ibona ko amasanganyo mwibarabara yoba agwizwa n'ubusuma bwa mwirondegwa n'itangwa ry'impusha zo kugendesha imiduga. Umuyobozi mukuru muri iryo shiramwe Jide Hakizimana atanga karoro ka busanga bagura impapuro zemeza ko bakurikiranye inyigisho zo kugendesha imiduga. Uyu muyobozi ahamagara n'abagendesha imiduga biciye mu mategeko ko ari igikorwa kizira kwihenda gucyo babikore neza. Tumukurikire
muri ubwo rwego ngo ruje ruza mu barabara ni igikorwa leta yahagurukiye amasanganyo ubu yarapungutse nko ku bice 30%. Si kuvuga ko yoba yaraheze burundu. Ingorane ya mbere ibangamiye umutekano mu barabara ni ikibazo kijanye no kumenya amategeko agenga ruje ruza mu barabara. Umuzi wavyo rero ahantu uri uri ku nyigisho hajya muri leta y'ikore ko muri leta y'ikore niho batangurira inyigisho zingene umashaka kwitwara mu barabara akamenya ikintu ashaka kukuregera umuvuduko we mu barabara akamenya ikintu ashaka kunyonga imodoka mu barabara. Kenshi usanga ubu muri otoyikore bakagura certificate. Iyo certificate yiguze agashayijana muri PCR. Muri PCR agacagenda kugusanga rimwe ikibazo yakoze pratique gusa mu cyanye teori ugasanga hariho ukuntu biko biragenda aronse permis mu buryo butameze neza. Gacha bituma rero hasha habaho rero ikibazo gica kiza mu barabara. Abantu bose bamenye ko umutekano mu barabara ari kintu tubuza kwitwararika ko hajya mu barabara peri icambere nuko mukiyunguruza bushira umutima mu nda akamenya neza ko ari kugikogwa ico gikogwa taje kwihenda bibamo hama agatwara abantu neza abantu yunguruza nabo tubahamagara yuko muye icyo cyose babonye umushoferi yitwaye nabi ko bugereza gutelefona kugira nimero igipolisi cyatanze ya 117 kugira ngo bashobore kumenyesha ukuntu umushoferi ko yitwara mu barabara.
Ugaruka rufise imyaka iri hagati y'itandatu na 17 ari mu gisata c'inkino rukino rwa ushukuru uyu wa gatandatu rwatanguye amahiganwa yo gukurakura namwe harondegwemo uruzo kwita bira amahiganwa mpuzamakungu ya wushu kubafisi iyo myaka amahiganwa azobera mu bihugu vya Egiputa, Ubushinwa na Senegal no mwaka. Muyobozi w'iryo shiramwe mu rukino rwa wushu mu Burundi Reverie Minani arashimira urugero ugwaruka rw'u Burundi rugeze ko mu rugo rukino akizera ko bazotahukana imidare muri ayo mahiganwa mpuzamakungu. Kurikira Reverie Minani:
ubwa mbere twe turashima ugwaruka intambwe rugeze ko uko nuwagerageje ngira kuraba ibyo bakoze akaraba no mu bindi bihugu usanga wushu usanga rimwe. Rero ikihari nuko abana b'abarundi nabo barafata kandi turabona ko natwe twoshobora natwe kuzana imidari. Rero twashatse kuraba uwa mbere n'uwa kabiri kugira tumenye ingene dushobora kubankadra hama au niveau international natwe mu Burundi byerekana yuko mu iterambere muri sport nkuko twamadufatikanya na ministere de sport et de la jeunesse ama dushobore natwe kuja mu ayo mahiganwa mpuzamakungu nk'abandi nk'uko mu bindi bihugu muri Afrika twese dushaka kuhahurira haba muri Senegal no mu Bushinwa. Ugwaruka rukagenda twahisemo ugwaruka kubera ko ugwaruka au niveau international nigo ruriko ruratumwa ko ama ikindi naco mu gwaruka turabona yuko ugwaruka yurureze uno munsi nabwo ruzoshikaho rutera imbere kandi rukuze.
Heverie Minani akaba ari umuyobozi mwishiramwe ry'urukino rwa Wushu mu Burundi. Umugambo CNDD-FDD durashima intambwe igitegwa c'amavoka kigeze ko mu kiganiro na mesha makuru co kuri uyu wa gatano umunyamabanga mukuru w'uwo mugambo Heverie ndi kuri yo avuga ko intara ya Butanyere yayo nyene ifise ibiti birenga imiliyoni 10 z'ibiti by'amavoka. Ivyo biteze ko mu myaka iniri imbere bishobora kuba byinjiza imiliyoni ishika canke irenga amajana 7 y'amadolari. Kurikira Reverie ndi kuri yo
ari igitego twise igitego kizohindura ingene imiryango yifashe mu by'ubutunzi. Twafashe ivoka kubera abene igihugu baruguru twarabonye ko gishobora guhindura. Nubu hari habaye ingorane guhemba ibigori, guhemba abikawa, mugabo mu nyuma cyo tubwiye ati ko ivoka tubona riko riragwa neza ntacyo bijya bine n'umwitonde mu binyose kubishyira mu mashini. Urumva rero igitegwa kivoka sinda kubaha ibitegire mugana ngo mbabwire yuko twebwe twiyemeje yuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 tuba tugeze ku miliyaridi w'ibiro. Ibyo biharuro bimeze neza baruguru abene gihugu bari ku kivi hose. Intara ya Butanyerera ifise imiliyoni zirenga 10 z'ibiti by'amavoka zirenga aho babagize kuri 15 mugabe izuba ryatse mu mwaka weze ryarumishije bimwe. Urumva rero mu myaka 4 igiti kizaba kicama n'ibiburi ibiro ijana cyane ibiri ijana ari miliyoni 10 ni wa miliyoni y'amatoni tutaraje mu zindi ntara. Ni kuvuga twege intumbero twihaye zoshika ko uwo miliyoni twavuga yuko tuja turonka hagati y'imiliyoni 700 ni miliyaridi umwe w'amadolari imiliyoni 60 na 85 z'amadolari ku kwezi. Igitorozo dukeneye imiliyoni 30 cyo zigana 30 cyo dukuramo 15 z'amase umwavu zigari 15 dukore mu 5 z'imiti hacyaboneka 5 zindi mukoresha mwebwe muza kugura amafera beto mugenda kugura ibindi bintu ariko gituma ubona tuvuga tuti henda dushike hahandi twe twarahijije bose ari ku kivi bimeze neza gose.
Ni no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 32 nkengurukire mwese mwayumvirije nkengurukire Matthew yabone Yesu yamfaje mwabwi ivyuma byo done niyo yanzigamiye nabashikirije ndabivuze ko namugira umugoro wa mwiza mwese aho muherereye na gahwane.